Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda n'ibindi z'inshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kabiri tariki 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 muri komune ya Federica Undikije.
Kuri uyu munsi uko bimeze uruhigi rwaragabanutse nubwo rusa n'urwarangiye mugabo naho bavuga mu kirundi ati ntamwo ngo buri sati bidahizwe kuko aho hakujya impande y'igihugu aho byatanguriye baracyayibandanya.
Uyo ni Kasim Kazungu, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi, avuga ko muri iki gihe kibonekeza agahengwe ku bwicanyi banyamwema bahora bakorerwa. Inkuru ica kimwe n'inkuru yerekeye ubuzi bwa nabi bwo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu bwiyongeye, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu Burundi abashyirahamwe yigenga avuga ko ku kwezi abantu 120 bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, ibice 96 by'abakorerwa ayo mabi n'abakenyezi n'abigeme. Kuri wa kabiri ubushikiranganji bw'agati ya kazi na muntu bwatanguje isekeza ryo kumenyekanisha itegeko ryihariye rigwanya ayo mabi. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Iryo tegeko itekanya ibihano bikabije kubagirwa n'ivyaha vy'amafatiye ku gitsina, ariko rero naho ryihariye ku vyerekeye ayo mabi n'amategeko mpanavyaha akoreshwa mu bindi vyaha rusangi ntazo reka gukurikizwa. Umushikiranganji w'agati ya kazi na muntu yatubwiye icatumye leta yiyumvira iryo sekeza. Martin Nizabandi
bamabwira yuko leta ishaho amategeko muga bene yo ntibayamenye, dushakarira abantu bose bazorikoresha, abasanzwe barabivyimanza, abatware bo hasi, abatware bo hejuru, abarongo ya mashuri, ikabo bose bavyumve bamenye ibirimwo hanyuma bazobishire mu ngiro atankomanze.
Naho imigabo ya leta ari myiza, amashyirahamwe yigenga aracakira abantu benshi bahura nayo mabi na cane cane abigeme n'abakenyezi nkuko bisigurwa na Jacqueline Kwizera, muhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu mu kigoseruka.
Mu bantu twakira mu kigoseruka muri uwo mwaka uheze twasanze abantu 96% kwijana ari abakenyezi, abantu b'igitsina gore, hanyuma 4% n'abantu b'abagabo. Ariko mu yindi myaka twari twakira 95% igitsina gore, hanyuma 5% b'igitsina gabo.
Turetse kugabanuriza bitigiri, umushikiranganji Nizabandi yemeza ko iri tegeko rizotuma n'abantu bahora bikika inyuma y'amabanga bajejwe bakubitwa intahe mu gahanga.
Ni kibi kibishe umuntu gukoregwa amabi yishyire ku gitsina kimwe, ni kibi kibishe cyane. Rimwe na rimwe urebye n'ubutungane bukora umuntu ukumva bamurekuye ugaca wibaza yuko ari biturire cyangwa bamutiye igihagararo. Nabyo muri iyo tegeko rero kugira n'izo mpungenge ziveho harimwo ibyerekana yuko atamuntu n'umwe atazokogwa ko niba ngo umushikiranganji ngo uri direkiteri jenerali ngo uri umupolisi cyangwa umusirikare wo hejuru, igihe ufashwe mu murimo w'ayo makosa ubutungane buragucira urubanza hari mu gahano.
Uko guhana n'ingene iyo tegeko rigutunganya birahimbara igisata cyawo n'ikigerwa abakenyezi. Aline Rivuze Imana akora muri ico gisata.
Hariho nk'ibihano bimwe bimwe novuga ntivyari vyoroheje ku itegeko mpana vya mugabo ubu babigize ibihano bikomeye, no kuvuga mfatiye nk'akarorero nk'icaha cy'ubusambanyi gifatiwe mu nzu y'umuntu kare cahanwa n'umwaka umwe, mugabo kuri iri tegeko gihanwa ku myaka ine, n'amande yacu kandi yaragwijwe kare yari kuva ku 50,000 gushika ku 100,000, ubu ayo mande yagwijijwe na kabiri. No kuvuga iri tegeko rirahasha gusumba, kandi iri tegeko uvuga ntirikoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana. Ntuva ngaha ngo uje hariya unitegeko rigerageza gukoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana afatiwe ku gitsina.
Ariko umupfasoni ni Kwizera harakanenga bona
uno munsi rero ushobora gusanga aba bantu babakorewe ayo mabi hariho ikibazo amategeko si bose bayazi, bisaba yuko baheza bakaronka ubunganira abavoka. Hama ivyo navyo ntibiri ku buntu, kandi uno munsi nindi ntambamye tubona ibi bintu bavuga by'imyumvikano bimwe bavuga mu gifaransa arrangement aramiyabo. Uno munsi benshi bikugwa kubera bavuga ati none jewe nzokura mwiki canke nubwo buryo burebura ataba bufise agaca avuga ati reka nce mu nzira ya hafi.
Umushikiranganji Nizabandi arahumuriza
nta bintu byose bijya mu mategeko, ari ibintu byinshi bitajya kuja mu mategeko. Igihe imbeba iciye imbere y'umuryango wawe ushobora kuyikubita ngo ntijyanditse mu itegeko rya leta y'u Burundi, ayikubita. Hari n'ibindi bibazo tugira tubatorera inyishu ku munsi ku munsi, byose njere kuja mu itegeko. Ariko twashaka tubabwire yuko nta kintu kimwe kitazokorwa kugira mwe nayo mabi atuze yongera gwanya. Hama ikindi naco twomenya nuko nta tegeko ryoza ritorera inyishu gishyiramo utuntu twose, kandi bivanye no gushaka kumwe n'uwo ari we, bivanye n'umugwe usanzwe urimo kugira uve ku itegeko riba rimeze ukundi kuntu. Ariko hari natwe turaba turaba yuko byinshi mu byagiye bashyirwa n'abanyagihugu byagiye muri iryo tegeko kandi byarakozwe.
Umushikiranganji hagati y'akadina muntu ahamagarira abanyagihugu bose bo mu kitandukanye kwitabira ibikorwa byo gusigurirwa ingingo zigize iyo tegeko rigwanya rikongera rigakinga mabafatiye ku gitsina. Martin Izabanda bona ko ari kimwe mu byotuma mabatuzwa bikomeye ku bihugu 11 bigize inama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini CRGL. Uburundi buri mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyiraho amategeko yo kugwanya mabi yafatiye ku gitsina nkuko akuru b'ibihugu byo mu muryango bari babisabye. Eroje buri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jeni mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri uno munsi wa kabiri igenekezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu hariwe abagendana ubumuga bwo kurukoba abitwa Banyamwema mu Burundi. Bavuga ko bafise ingorane zitari nke, harimwo ingwara ibakarira cyane ariyo bita kanseri yo kurukoba. Ni inkuru ya mugenzi wa Chevaliste Nzikobanya nka ari mu Burundi.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga bwo kurukoba abo bita Banyamwema mu Burundi bavuga ko bafise ibibazo bitari bike. Uno musore w'umunyamwema wo muri zone Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura azwi ku izina rya Nahimana Platini avuga zimwe muri zongorane.
Izuba ribaye ryinshi cyatuma tumerwa nabi mu maso. Nyamavu kenshi usanga benshi twiyambariye inkofero cyangwa amarori, impuzu zifuza amaboko yose z'amaboko maremare kugira bitworohere kuja kuzuba kugira turondere turabukuntu two kwibeshaho. Twasanze abanyamwema benshi ntibaja ku ishure bitewe n'ukuntu bakuma bakumirwa ku ishure. Ugasanga afashwe nabi, aciye aheba amashure, afashwe nabi mu ishure baramwanya yuko agenda imbere ko tsanga bigize ingorane.
Ingora ya kanseri y'urukoba na nyine iri mu bigira mu buzima bwa Banyamwema mu Burundi. Kazungu Kasim arongo ishira hamwe rya Banyamwema mu Burundi avuga ko atagikozwe iyo ndwara izoguma yiyongera.
Banyamwema bagwaye baguma biyongera kuri kuko nta buryo dufise icyo kibazo turakora ko natwe tugasha tukuma dusaba ifashanyo. Baracari benshi tafise batandatu neje umva ngo yapfuye tafise barenga 12 nabo nyine bamaze gufatwa. Nagiye wenyene nuko nagize umugera neza aramfasha nanagiye kwibagisha mu Rwanda uhakujya cyatwaye mahera atari munsi y'idolari 300 aho rimwe ko nasikiye mu muryango.
Abo bagendana ubumuga bwo kurukoba bafite n'ingorane z'imibano. Abigeme b'Abanyamwema birabagora kubaka izabo kuko ataba batumbera. Munezero Rosine ni umunyamwema w'umukajaga muri komine Mutimbuzi ntara Bujumbura. Yaragize amahirwe yo kubaka n'ubufise urukoba rwirabura. Umwana wa mbere afise yavukanye urukoba rwirabura arabinezererwa.
Ndabwatse afite umwana umwe
ubakanye n'umunyamwema.
Oya jene wakanye n'umwirabura ingene twamenyanye ikaje yaraza kuntemberera muhira nyene nkuko bisanzwe. Ariko rero sinavyitaho cyane kubera benshi bavuga ngo barakurondera bakugirira nabi. Mugabo birashika ndagenda turubaka turamaranye imyaka ishika kuri ine.
Umwana w'umunyamwema avutse mu muryango mu myaka iheze yitwa Igihume. Ariko muri kino gihe biriko biragabanuka. Uno muvyeyi wo muri zone Kamenge yibarutse umunyamwema abishingira intahe. Hakizimana Francine avuga ko igihe yibaruka yagize ibibazo bitari bike harimo ko yatinya ko ikibondo ciwe gishobora kwicwa mu gihe c'uruhigi ruhitiye kuri Banyamwema.
Baratse baratubaza ati kwera kimwabye umwana sa gutyo ati twari tunezewe ko rajya ni rya mbere turose mu bebe maze kubyara wa kabiri yaciye azayirabura. Ngiye wose ko wavyaye wacu sangaza kubaza ngo nawe n'umuzungu uwo mwana wacu bunyageze mu wa kabiri kandi n'umwana abitora cyane gusanga yabaye uw'icumi tugatisanga se nk'amanota 93 urumva ko ari umwana aciye ubwenge. Abandi bana bavukana baramukunda kandi umva abo batezwa kumukunda kuko bakora bamubona. Twebwe twari dufite ubwoba kubera tujya nafutse mu 2010 ariho icyo gihe byari bikaze ko babahiga cyane twaragira ubwoba no mu ijoro nyine tukarara dufite ubwoba.
Ubwo ruhigi rwa Banyamwema rwaracurishe ku butaka bw'u Burundi Kazun Kasim arongo ishirahamwe ry'abanyamwema Albinos Sans Frontières arafisa makenga afatiye kubibera mu gihugu kibanyi cha Tanzania.
Ego mkuru umunsi uko bimeze uruhigi rwaragabanutse nubwo rusa n'ugwarangiye mugabo naho bavuga mu Kirundi ati nta mwongo buri sati bidahizwe kuko aho hakujya impande y'igihugu aho byatanguriye baracyabibandanye. Mwatuge mu Burundi biracyari umunwa gusa abahigwa hareze imyaka irenga itatu wanyuma ariho bamwica. Ubu novuga ko aragahengwe Imana ishimwe.
Uruhigi rw'abanyamwema mu Burundi rwo kuva mu mwaka wa 2008 gushika muri 2013 rwahitanye abagera kuri 22 mu mihingo itandukanye y'igihugu kuko kurongo ishirahamwe Albino Sans Frontières yabibwijwe rya Amerika ni mu gihe ku butaka bw'u Burundi haharurwa banyamwema bagera ku 600 i Bujumbura. Evariste Ziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Mu gihugu cy'u Burundi abana banywa inzoga ku mugaragaro. Icigwa cyakozwe n'ishyirahamwe riraba agateka k'abana mu gihugu cyose cyerekana ko abahungu 51% n'abigeme 49% banywa inzoga. Amategeko mu Burundi avuga ko abana badashobora kunywa inzoga imbere y'uko bashikana imyaka 18 y'amavuko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Mu gihugu cy'u Burundi abana banywa inzoga ku mugaragaro. Ishyirahamwe ry'itagatifu y'abana Sojepayo rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe rihingura inzoga mu Burundi Brarudi irabigaragaza mu cigwa riherutse gushira ahabona. David Ninganza ni umuvugizi wa Sojepayo.
Kiranonorera ibiharuro byarabigaragaje mu ntara zose twaragize ayo matohoza dusanga abahungu ni 51%, abakobwa 49%, kandi twabonye ko amadini yose arimwo.
Kiretse ibyo byigwa byakozwe na Sojepayo haba mu tubari canke mu mihana, kubona umwana ariko yihereza inzoga bisa n'ibisanzwe kandi biba ku mugaragaro. Byongeye cyo rya Amerika ryaronse akaje kuvugana nawe mu gwaruka ruvuga yuko runywa inzoga. Turiko tuganira n'abanyeshuri biga kuri lise munisipali ya Rohero iri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Duhuye bavuye gukora ikibazo
maze kunywa gusa si kenshi. For example, nageze examen nashobora kuyinywa kwa ni kule examen mu mutwe.
Wiga mwaka nga?
Pitiye.
Ni cyikura hehe.
Tusaba n'umuvyeyi. Atahuga gusoza nyama nta mezura yinyo.
Usinya kinga?
26.
Na wundi bwa mwinzo ga muri mwete.
Uratino. Chimos. Hoste na nandi miranda zino nta nacho.
Nugiye mukabaye ntacho bitwara baraguseva byoroshe.
Eh. Oya perje nanzoga nywa tewe.
Na musa yimwe razinwa.
Oya.
Ngwa bona banza na mungana bazinwa.
Eh, kaneri shapa.
Kubera iki?
Ndavyifuje ngagerageze. Naho mbanyo yakarahuri kamwe kweri ashuca numva mutwe byose biyanzanye.
Izo nzoga abanyeshuri bavuga yuko bazigurirwa n'abavyeyi no mu cigwa cya Sojepayo biremezwa.
Iyo bazikura abavyeyi mu batanga izo nzoga nibo bafise pourcentage urugero runini cyane gose kurenga 50%. Abandi baza buhoro buhoro. Haranagomba ndakumenyeshe ko muri abo bana hari abiyemerera ko batangwe kuzinywa imbere y'imyaka 5 mu myaka 10. Urumva hano umwana aba ari kimuminwe y'abavyeyi.
Hagati aho bamwe munguruza abantu ku makinga bakuze abo twaganiriye harimo abavuga yuko batangwe kunywa inzoga batara kuzi imyaka 10.
Yaone tukandere yanya benda wo mukayanze. Nararunwa. Eh, je natangiye kunywa inzoga nkiri umwana mutoya. Nari mfite imyaka 5. Nendarunwe je naragwicarira. Na kubera na navutse wacu bagana bakongera bagashiramo n'ubuki tukarupina romba rero kwae agwizi kwi yaduha duke tukaza tugenda tukiba twise kugira tumombe yuko murare yaje mu mutwe
ni kubukuze kana ko ofise nabawe ubona nyine kunywa inzoga umwana mutoya ari ibintu byiza.
Ubu nate n'umwana ndashobora kumurinda yuko atazoga bumuma. Umwana akeneye kunywa inzoga amaze kugira mu myaka 20 kubera ni haba amaze guca ubwenge.
Jeri mwaka supari misago mwaka monara ya gite kumine bugenda inzoga na kuze nda zingwa bugerera nye iyo na zingwa hili moto ya mhote na zono nyoyi
ishira mwaje wa kingi zwa kurumu goku mwenyesha makuru AF Joe ibona kucho kibazo chaba na mwinzoga ikuye guhaguru kikuwa anyesi nindolera alongo ya AF Joe
ni kibazo chaegi kuye kura zishinga ava tegeti ava vzei na tuwe guwa mwenyesha makuru ni kibazo gifisinga rukambi. Ego benshi bakunda kuraba bijya by'urumogi mugabo bijya n'inzoga ija muri ibyo naho atari urumogi rukomeye ibiri mu biyayo umutwe
naho biruko ugutuza inzoga kubana bisa n'ikigoranye kuri ingwane y'amategeko ndiyo kubgayo wiri arongoye igipolisi gikingira abana n'imico.
Gushika ubu nta gihano gihategekanijwe n'itegeko tugira icyo bita prevention ukinga
kugira ugwaruka ntigwononekare rutaragera mu bigero iri mu byo twosaba abajejwe ushiraho amategeko ko boshiraho amategeko cyane cyane kingira abana nkuko bagiye barabigira ku yandi mategeko nk'irijanye no kugwanya mabi afatiye ku gitsina canke kugwanya rudandazo rukorerwa abantu
mu gitabo mbona byacu Burundi nta na hamwe yatomora igihano kigenewe umwana afashwe ari kwanywa inzoga canke uyimuhaye I Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubi utenjo timu ese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamakungu ngaruka mwaka wahariwe umwana w'umunyafrika. Uyu munsi usanze abana bugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Abana bamwe basa n'abibagiwe n'abafata ingingo zubahiriza uburenganzira bw'abana. Basa n'abibagiwe kandi imbere y'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abana hamwe n'imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho ibibondo UNICEF. Ibi byemezwa kandi n'umwe mu baharanira ineza y'abana nawe mutumire mu uyu munsi mu kiganiro cyatunganijwe na mugenzi wacu Jeni Mukankusi. Uwo mutumire rero ni David Ninganza, akaba ari umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana, akaba n'umuvugizi w'ikigo cita ku neza y'abana mu Burundi kizwi ku izina SOGEPAI Burundi. Reka tubatege amatwi.
Abana bapfunganywe na banyina ni abana ubwa mbere baja mu igereza mu buryo butandukanye ariyo ibohero mu Burundi. Hariho nkuko mwabivuze abana usanga igihe ba mama babo bahagarikwa n'amategeko, abo bana ba mama bari bibungenze akamubyara ageze mu ibohero. Uwundi muce ugira kabiri ni abana mu gihe umubyeyi wiwe amategeko amuhagaritse bamwatse ubwigenge bwo kubaho hanze hamwe n'abandi, usanga umwana wari mutoyi badashobora kumutandukanya na mama wiwe. Uwundi muce ugira gatatu ni n'umuce ugoye kuko ni abana usanga bavutse hagati y'abanyororo bonyene, ni ukuvuga umupfasi asaminda mu ibohero ayisamishijwe n'umunyororo nkawe cyanke ukundi ashobora kuba amwegereye. Rero abo nibo bana niyo mice dukunda gusanga abo bana bari mu igereza. Rero mu maprizo y'u Burundi ibyo biharuro by'abo bana birakunda kuza birahindagurika hagati ya 20 na 25. Ni abana rero bafise ingorane zikomeye cyane kuko hari aho usanga amateka yabo n'amategeko atubahirijwe kuko ubwa mbere hoho baba mu igereza, baba mu ibohero kandi atacyaha bakoze. Birumvikana ko ababyeyi babo mu gihe bakoze icyaha bashobora guhanwa cyo kimwe n'abandi barundi bose, ariko rero muri ubwo buryo babahanamwo hategerezwa kwihwezwa bimwe bikurikira. Ubwa mbere iruhande y'uko yitwa umunyororo umuntu atigenga, aha yitwa n'umubyeyi. Rero ibyo bintu bibiri hategerezwa kuboneka kimwe gitogerezwa guhuza umwe tw'umunyororo akaba yongera no kuba umubyeyi kugira ngo umubyeyi bwiwe buze guha ubuzima uwo mwana atacaha yakoze, buze gutegurira kazoza uwo mwana atacaha yakoze. Ni nacyo gituma rero uwo muntu atategerezwa no kuba ahariho hose, yategerezwa kuba mu kibanza giteguwe neza. Nagomba ndakumenyeshe yuko mu Burundi hariho kimwe catowe inyishu cy'aba bana twita les enfants confiés avec la loi, abana usanga bafite ibyo bagirizwa by'ibyaha. Twarabatandukanije leta n'amashyirahamwe barakoranye barabatandukanya n'abandi banyororo, bakaba aho twita centre de rééducation, aho bakina, aho baganira, aho baronka urukundo, abantu babashikako urumva abo nabana bavuze ibyo bagirizwa ubutungane bavuze ico bakurikiranako ariko rero umugwi w'ababana twita Renulisto bubu atacaha bakoze bafise ingorane z'uko atawusha kubatandukanya n'umubyeyi wabo nibo bakibana n'abandi banyororo ugasanga umwana abana n'abanyororo bafise ibyo bagirizwa ndakina cyo kimwe n'abandi bana ntiyisanzura cyo kimwe n'abandi bana ndariko ariga kandi abandi bana bose bafise uburenganzira bwo kwiga kuntu kumbure ugasanga n'amagara yiwe atagiraho asinzikara ibi rero bitumwa n'iki umubyeyi mu bisanzwe afise umwana ntiyategerezwa kubana n'abandi banyororo hategerezwa kuba icyo twokwita servire mère enfant ni ukuvuga icumba kinini gikwiye igitegerezwa kubamo abamama bafise abana hanyuma iruhande yuko bakwa uburenganzira bwo kwidegenzya abo bana babo bakaba bafise uburenganzira bwo gukina uburenganzira bwo kuregwa bw'indero uburenganzira bwo gufungura kira noneho rero ahakigaruka konona kazoza k'abo bana bahabwa ifungurwa zihabwa abakuze nimba bakuze babugari aho ari ubugari nimba bakuze barya ibiharage naho barya ibiharage rero ugacusanga rero ivyo birimo mu bibaka amateka yabo kuko umwana icambere coco afise uburenganzira bwo gukina afise uburenganzira bwo gutwenga afise uburenganzira bwo kuronka indoto ahabona mbega ko ndi kunkina n'abandi bana bijya birinde inyigisho y'abana batazi ariko barakina hakabamo umwe avuga ati reka kumurenganya naka umupira turako turakina niwe yatsinze uwo mwana aca yigiraho kumva ubutungane icarico kumva gushyiraho intaha ishize icarico kumva ko akizira ko arenganya uwundi kandi abyeretswe na mugenzi we abo rero nabo bari iruhande y'abanyororo ubwa mbere bafite ingorane zabo hanyuma ikindi kigira kabiri bashobora kuba bafite n'ingendo zabo z'abakuze bashobora no kuba bakoresha imvugo itari imvugo ikwiye abana rero urumva ubwa mbere baronse imfungurwa atari zo zitagenewe abana igira kabiri batwe ubwigenge bwo gukina bwo gutwenga bwo kunezerwa igira gatatu batwe ubwigenge bw'uko bategerezwa kuvugwa neza kuko tubwirira Imana abana b'Abarundi b'imyaka itanu leta ibavura ku buntu yego minisitiri muri ayo mabohero hariyo centre de sante bwabo kugira ngo nyina aje kumuvuza mu gihe akeneye umuganga avura abana bisaba kuzosaba uruhusha mbega zororonka ryari mbega zoherekezwa ntande urumva ko abo bana bategerezwa kuba bafise protection speciale bategerezwa kuba bafise amashyirahamwe batwebwe ni ukuvuga amaserivisi ya leta ni ukuvuga ama ONG yoba ari mpuzamakungu hagategerezwa kuba hariho politiki nziza ikingira abo bana kugira abo bana ntibagwe mu mborero ngo bahave bagira inkurikizi mbi zitumwe n'ibyaha byakozwe n'ababyeyi babo kuko aho abana bari bashyizweho n'igihugu bashyizweho n'amategeko
turakomeza kubiganiraho mu kanya kugira ngo utubwire ukuntu abo bana babayeho n'uburyo bashobora kwitabwaho uburenganzira bwabo ndetse utubwiye ko abana bafite indoto nk'uko rero nabivugaga mu kanya abana bafite ibibazo bitandukanye ntabwo ari mu Burundi gusa mu Rwanda muri Uganda n'ahandi hose mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu bindi bihugu byose byanyuzemo intambara aha nagira ngo mugenzi wanjye Jean-Claude Kabengera atubwire muri make inkuru yaduteguriye afatiye urugero ku mwana ufite indoto umwana w'umunya-Uganda nawe wanyuze mu bibazo nk'abandi bibazo by'intambara bibazo bikomeye agatereranwa ndetse abantu bakamwinuba ariko akaza kubona umufasha none ubu ngo bakaba bafite indoto zo gufasha abandi bana Jean-Claude uwo mwana yitwa nde yanyuze mu bibazo bimeze gute muri make
urakoze cyane Eugenie Amaze amezi 9 gusa avutse Michael yisanze ku mugongo w'umurambo wa nyina warumaze kwicwa n'abarwanyi bigometse ku butegetsi bwa Uganda Lord Resistance Army yahamaze ijoro ryose mu mbeho n'ubukonje uruhinja rudashobora kwihanganira nyuma y'amasaha 14 gusa amaze nk'uwashize mu mwuka uwo mwana w'umuhungu yatoraguwe n'abagira neza afite ibikomere ajenga amaraso menshi ndetse n'amasasu yaheze mu mubiri we nyuma y'imyaka ine yitabwaho n'abagira neza ubushobozi bwabaye buke amafaranga arabura nta ntege arya nabi arwaye bikomeye kana gafatwa nk'umutwaro Michael yaratereranywe umunsi umwe umugiraneza amutwaye kwivuriro birukanywe mu modoka y'abagenzi kubera umunuko ukabije bikomere by'intambara Michael yarafite Michael yakomeje kwitabwaho kugeza mu myaka 7 ishize ubwo Uganda yateguraga umukino w'umupira w'amaguru witiriwe abagizweho ingaruka n'intambara umugiraneza yakoze ibishoboka byose ngo Michael n'inshuti ye yitwa Pilgrim bakire Perezida Museveni na Ban Ki-moon wahoze ayobora umuryango w'abibumbye ku kibuga cy'umupira aho i Kampala Michael ubu ngubu yarakize ameze neza yishyurirwa amashuri n'umusore wamutoraguye icyo gihe ubu ngubu amaze gusoza amashuri ye abanza inkuru ye yateye benshi impuhwe amaze kubwira uwo wamureraga ndetse ukimurera ko yifuza kuzaba umuyobozi w'abanye Michael yasubije umurera ko afite izo nzozi kubera yuko abaturage bakennye badafite amafaranga arashaka ko abantu bakennye babona amafaranga bakabona uko bafasha abandi bana ndetse bakita no ku bandi ni inkuru yavuzwe cyane mu binyamakuru bya Uganda ndetse yongera no kugarukaho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu gucira imanza bariya bantu bakoresha abana mu gisirikare.
Urakoze cyane Jean Claude Kabengera kuri iyi nkuru waduteguriye. Nkuko rero twakomeje kubivuga abana bafite ibibazo bitandukanye si mu Burundi gusa ni ahantu hose ahantu cyane cyane hakunze kuba ibibazo by'intambara. Uyu munsi ariko nkabarangira ngo tongere tugaruke kuri icyo kibazo cy'inzozi, inzozi z'umwana. Uyu Michael afite inzozi zo kuba yafasha abandi abana bari muri gereza nabo nta gushidikanya ko bafite inzozi ariko baracyazitiwe n'ibazo byinshi nkuko twabwirwaga n'umutumirwa wacu David Ninganza uwo umuyobozi w'igisata cyo gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ikigo cyita ku neza y'abana mu Burundi kizwi ku izina rya Sojepaye nagira ngo nongere mbagarukeho bwana Ninganza abana muri make yamubona bakwiye ababana bakwiye gufatwa gute hari byo mwarimo maze kutubwira ariko tubwire muri make ya icyo abantu bakuru bakwiye gukora kugira ngo bafashe ababana kuzageza kuzagira ku ndoto zabo
murakoze neza cyane ubambere hoho nababwiye ababana nubwo bari mu igereza twamaze kuvuga yuko ntacha baba barakoze kandi nubwo baba barakoze cyaha bafite uburenganzira bw'uko bashika kuri kazoza baronka kazoza keza icokorwa rero niki nuko ubwambere wowe duhera kuri ba mama babo kuko nibo batuma binjira muri iyo gereza nuko abavyeyi bafise ibibondo badakwiye gufungirwa ahandi hari abanyororo ico ni cyambere bakaja muri serire navuze serire meramba haba hariho ibyo byose bishobora gutuma umwana ashobora gukina haba hari ibyo byose bishobora gutuma umwana agira ubwisanzure kandi hanyuma abo bana bakabona urukundo rw'ababyeyi babo kuko bitari uko iruhande y'abandi bapfungwa ibyo ni ibintu bishoboka ikindi kigira kabiri ni abantu bwa mbere bari hamwe bategerezwa kuronka uburenganzira bwo kwiga biroroshe mbega kugira ngo ishuri riri hagufi y'ibohero ribe ryoshobora kwakira abo bana byose biki atari uko haba by'ukuri hariho umuntu ashobora kubikora ishyirahamwe ryo bikora muganaho nyene mu gihe byemewe n'amategeko agenga amabohero cyangwa byemewe na leta kuko urumva ibyo byose iyo bana icyo babuze hanyuma ikindi kigira kabiri kuba mu ibohero ni ukwanka kubatandukanya n'aba mama babo kuko amategeko ntabyemera ibyo ni iby'ukuri kandi umuntu abashyize iruhande bawe mama bari mu ibohero nta cyaba bavise ariko iruhande y'ibyo bategerezwa no kugira uburenganzira bwo kuja hanze inyuma y'ibohero bagatemberera ahari amasoko bakabona abantu ahari amashuri bakabona abandi bana ahari ibibuga by'ukunezererwamo ibyo nabyo bakabibona kumbure bakaja gutaha mu igereza mu gihe cy'umugoroba aho bategerezwa kwegera ababyeyi babo
inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye injeniyeri yadufashije muhinga bw'ivyuma hamwe na mugenzi wacu Fasile yadufashe kugiranya ibiganiro turabashimiye mwese turabifuje kandi amahoro n'umugoroba mwiza.